Mana nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane ni nahaje ngiye kuremesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga mukunda mwiyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ku batwumva muri mu Rwanda. Ku isi hose turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, adresse yacu ya Facebook, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kutamutabu wa kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Haraheze imyaka igera kuri 5 urudandazwa mu mabarabara agize igisagara cha Bujumbura mu Burundi rubujijwe abarukora bahamagarirwa kuja mashira hamwe n'amakoperative atandukanye bakadandariza hamwe abatandukanye mu bafaso ni badafise amikoro yo kuronka imitahe minini minini nkuko tubikesha bamwe mu bamenyesha makuru bagenzi bacu bakora mu Burundi bakomeje kumvikanisha ko bigoye gukorera hamwe atamitahe. Ibi rero vyatumye hari abapfasoni babandanya gukora urudandazwa ruto ruto rurimo gucuruza ahanini nk'ivyamwa, imboga, utuyoba n'utundi tuntu duto duto tudasaba umutahe munini. Umwe mu bamenyesha makuru tutavuze izina kumvo yadusiguriye kandi tugatahura yakoreye kuri iki kibazo mu Burundi yatubwiye ko akatari gake abapfasoni bakora ubwo bucuruzi bahohoterwa na polisi iyo ibasanze mu ibarabara. Akarere ka hagufi katumye ijwi rya Amerika ritunganya iki kiganiro na kumupfasoni yabonetse ku mbuga ngurukana bumenyi mu ndwiheze ajyamye hasi polisi n'abanyagihugu bamukikuje mu vyama vyiwe vyasanzajwe. Twarifuje kumenya inyidondoro y'uwo munyagihugu, turagendereza inyuma y'iminsi igera kuri 3 tuza kumenya ko yitwa Madame Genevieve Ntihabose. Yadukundiye turaza gusangira ikiyago atubwire ivyu rudandazwa rwiwe. Madame Genevieve ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga. Mu buhinga bw'ivyuma batubwiye ko Madame Genevieve atariko araboneka. Twarifuje gusangira ikiyago na Mustantiri wa Mukaza komuni barizamo icana iki kibazo ariwe Sindayihebura Renova yakurikiraniye hagufi dosiye ya Genevieve, ariko naho kuva mu ndwiheze yari yatwemereye ko tuza kuba turi kumwe ku munota wa nyuma. Yatubwiye ko afise inama tosiba utubazo twari twamuteguriye nkumbure tuzoturonkera uwundi mwanya. Twagerageje kandi kurondera abajeje gisagara cha Bujumbura nabo turabakena, aho mushikirangaje bwo gufatana mu nda nabo vyagenze uko nyene. Turisigwe rero nta ruhande rwa leta turi kumwe ngo ruze gutanga umuco ku kibazo n'ibibazo bitandukanye twari twabateguriye, ariko ari nk'amwe rwoboneka twiteze kubaha ijambo bakishura ibibazo byacu n'ivyamwebwe mutwumva. Undi twatumiye muri Isanga y'uno munsi ngo dusangire ikiyago ni Madame Marie Gorette Ndacayisaba. Marie Gorette Ndacayisaba n'umuhuza bikorwa mwishira hamwe dushire hamwe rijeje guteza imbere agateka k'abakenyezi n'abigeme mu Burundi. Goreti mwiriwe gute ngahe Bujumbura? Goreti mwiriwe?
Mwiriwe neza.
Mwiriwe gute ngahe Bujumbura gagore?
Mwiriwe neza.
Ego ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga.
Ego murakoze.
Ego Gorette, muri dushire hamwe akabazo k'abapfasoni badandaza mu mabarabara atandukanye haba i Bujumbura haba handi, murakaze?
Ego. Mm-hmm. Hari n'ibiganiro byinshi tumaze gutunganya dushaka ko nabo bagira ico bavuze kandi twebwe twisunga ingingo ya 13.25 y'inama nkuru y'umutekano iraba abakenyezi iramura yizi hanyuma tugashaka hanini kuraba ingene agateka k'abakenyezi gakingiwe ingene abakenyezi bagira uruhara haba mu by'ukwiteza imbere haba mu bya politike kongera tukanaraba mbere n'ingene imigambi politike bafite yo kwiteza imbere
iyo ngingo
ntumbero rero nabo muri iyo ntumbero nabo rero bafite ikibanza yuko kenshi na kenshi usanga bitaboroheye nyine bakora ibikorwa byabo
iyo ngingo ya 13.25 muri make iravuga ikiga madame Gorette
nibyo nari ntanguye kuvuga ni ingingo yasizeho mu biyemejwe mu 2002 hanyuma no mu Burundi twatwe twagize mbere n'uruhara rukomeye cyane kuko ni mu gihe hari ibiganiro yarusha iramurazi ndimi abakenyezi bafite bagoye hanyuma nyuma yaho twarashoboye by'ukuri kugira icyo dufashe kugira ngo no mu Burundi bashyireho indinganizo yotuma dukurikira kugira ngo natwe iyo ngingo tuyishyire mu ngiro bafite rero indinganizo y'igihugu hakaba hari ishyirwa mu ngiro na leta ifashanije n'aba amashyirahamwe atandukanye n'amamuvuga Nations Unies n'abandi bafasha nk'amaonivu international hariho ibikorwa byinshi rero dufite dukorana nibaza ko n'icyo kibazo gishobora kujya mu byo tuganira kigashobora kuronka umuti
ego murakoze cyane reka tubanze twakire rero madame Genevieve Ntihabose twari twabuze ku murongo wa telefone ariko turamuronse Genevieve ikaze ku ishuri rya Amerika Genevieve ikaze ku ishuri rya Amerika Genevieve uratwumva
ndabumva neza birajwangarara
reka tugerageze ngira turaza kumvikana umeze gutega Genevieve ego Genevieve twakuronse duciye kubatandukanye inyuma yo kubona ifoto yaciye ku mbuga ngurukana bumenyi ifoto ikwerekana uryamye hasi iruhande yawe hari police hari n'abanyagihugu uryamye mu vyamwa bisa n'amatunda iya foto yafashwe ryari byagenze gute kugira ngo uryame hasi wari uryamye he uradushobora kudusigura uko byagenze
hajyane urabona ko hajya araho ndandarirya kandi urabona ko genda nabyo ibintu by'ibyamwa ajya yari amatunda n'amabungo yari bamenye hasi kuko ko ariko turagwanira igiseke amara yo kujya nyine kugwanira igiseke urabona nyine ko ariko byamura ndetse atari ubwa mbere cyangwa si ubwa kabiri biba kuko nibyo byabo nyine dusanzwe tubimenyereye mugabo rero ikintu cyatumye ngwa hasi ni uko yanteye umugere mu mutwe rero nteruka rero nkubisiyo mugere sinamenye kungene najyamye hasi mbona rero mukanya rero
bandanya
mbona rero mukanya ndiko ndabandanya ama mbona rero mukanya mbona njyamye hasi nyine yikangwe nyine ubwenge bugarutse aho bavuze kirekanera umuntu bagene kwa muganga baca banyerura banjara mugasho ama ngiye mugasho genda babwira ati none kubera ikintu cyamunterura munjara mugasho kaba uko mudashaka kutwumviriza kugira nundi kintu soba dupfa n'uyu mupolisi bashaka kuvuga ngo ntizikunda ngo muradiye uko mu Rwanda rigahanda batagira amategeko bavuga yuko turabizi ko batagira amategeko mugabo uko uraba mukaregera kuko natwe turiho turonderera imiryango n'uyu ariko aragira ibyo nawe nyine ariko arashaka ko imbabura yiwe yokwaka mugabo rero ntihagire umuntu aba baduhundi tugakora tubona ko turiko turakora kugira turabe ko bwocana kabiri basi ntibashyira kandi ko nyumviriza bashobashyira mugasho mukanya basobanurira muri zone rehero ncandagendayo ndararayo n'uwagiye kunkurayo imisantere niwankuyeyo basi ikabigenda ko jye nkandataha
Mustanteri turiko turakumva Mustanteri yagukuyemo ni Renovatwa yari yatwemere kuza mu kiganiro ariko yatubwiye ko ari mu nama ku munota wa nyuma uwo uvuga yagukubise umugere ni Indega Genevieve waramubonye
uwankubise wanayo mugere
yego
genda mu rugino wahajanye ne nibabiri nibahajanye ne nibabiri basha bigira ingare birirana n'uje bibitwa shirirana cyego
no mu police
na bakori
hanyuma
bakanye babiri wabona bari hagaze ndambe yanyu
hanyuma uravuga Genevieve ati turahaja nubwo bitemewe n'amategeko baravuze ko hari ahantu bitemewe n'amategeko kuhakorera kuki none mubandanya mujaye
kubandanya tujaye kubera tubona ko handi handi koshora kugenda kubera nta handi gese kugenda kuko hose haruzuye na namwe koshora kujya gukorera kubera naho tugiye gukorera hose ntibemera bashaka kutubwira ngo dutange amahera y'imbuga ngo dutange ibihumbi ijana by'imbuga natwe tugaca tubona umutahe wonyine dukoresha ni muto none twoca tugenda kurondera ahandi tujya gukorera gute natwe tutagira n'imitahe kandi imitahe nayo nyine ni bo nyine bayimaze burya hajya ntubone turahahombera turakubitwa twose hajyanye ntugire ngo ni bwa mbere bibaye niko byama byabaye iminsi yose
Genevieve unkundire gato nsabe Goretti abanze agume ku murongo Goretti turacari kumwe ariko turashaka ko Genevieve atubwira ubuzima bwiwe akatwindiza kuva kivyuka uko bigenda Genevieve wewe ukivyuka mu gitondo uravyuka ugafata utwo twamwa twawe ukagenda kudandaza tubwira umunsi wawe ngene ugenda Genevieve
umunsi ngenda kudandaza
tubwire umunsi wawe muri rusange nk'umudandaza ko rudandaza ruto ruto uravyuka ufite abana bangahe ukabategura hanyuma bikagenda gute utubwire umunsi wawe kuvuka ivyuka gushika uryame
jewe no kuri jewe ihera ku barendi nkashikana samu jewe ni cyose na mana byitekira mi cyose sa kumi no tugenduka tugenda kuri kotebe murabona ko tugenda mu ijoro kugira turabe yuko ibyashara twa bironka ni dusange babihaye abandi uko ibyashara byacu biva ruguri gitege murambya intwaro niyo bizanana tugaca tuwaye tukajya nta kiri kare tukarangura tugageze kurangura rero masambiri tugaca twipasiza amatagisi tugaca tugenda tukadandaza abana nabo byose tuka abana batanu nibo mfise kandi abana banjye barakuze nabo nyine ndabarereye mwako gaseke nyine ako gaseke nyine ubona batera imugere niko nyine ndabarereyemwo harimo abiga mu 11 hariho uwiga mu 8 hariho uwiga mu 9 nakanyuma fise kiga mu wa kane mu wa mbere n'umwe amaze gusohoka
abo bana abo bana urabireranye urafise umufasi umushinga ntahe cyane
ege manda fise umushinga ntahe ndi nawe nyene umugabo wanje nawe nyene aragwaye yaramaze imisa agwaye igituntu mugabo yari ku miti kandi aragwaye ibintu by'amaguru ntagenda ku kazi nta na kimwe akora jewe nicari genda aba babana nigenda bashyira kintu cyose urazi ikintu cyose cyo mu rugo kwishyura abana yobwe nyine murabizi kino i Rwanda bidondagura umugabo wanjye ubunye yarakugije ameza nayo ikora nk'iyo miti y'igituntu kandi yarasanzwe agwaye n'amaguru ntagenda ashona ibirato n'umukorodoniyo yirwaye icenga ku mbuga ahanyene muri murambya no yirwa yicara ngo uwijana uwamajana abiri ku kirato uje gushereza ubujyana amajana abiri basi yera ngo nkaca nguma nyene tuniruka niruka kugira ngo abe kwa bana bo baho nawe nyene kandi nawe nyene nkabako nawe nyene yo baho ubuzima bwa ngo sinzikare cyane
hanyuma ga Genevieve agatahe watanguje kara kangahe umaze igihe kingana gute muri urwo rudandazwa rw'ijyamwa
yemwe ngo rudandazwa rw'ijyamwa narumaze imyaka 25 niruka buri nkuko nyene kandi ibyashara umutahe nakoresha nkoresha umutahe ibihumbi amajana abiri cyangwa amajana abiri n'itanu bivana no kungena ibyashara bigenda biraduga hari igihe biduga hari igihe bimanuka cyangwa bikaguma uko nyene kandi rero muri iyo mitahe yose nari nsise ubu nta na kimwe nsise kuko ubu nyene nageze mu bwodo bwo kuza ndagenda gusaba ideni kuri kotebe ndagenda nsaba ideni ndakana ibyashara nkadandaza mbuke mu gatondo nkabasubiza kuko umutahe wararangiye nkaca ndabasubiza amahera yabo ngeje imana ndi bakabikora nka kujya nyine byagenze kujya ngo ya kandi nkagira nk'abaririra nkagendagenda ndabariha amakwe make nk'igihumbi ku munsi cyangwa bibiri ku munsi kugera aho nzoheze igere nkasiba kandi ku murongo niko mbaye
haheze igihe kingana gute ubikora usa nk'uwinyegeje kuko ndazi ko nk'imbere y'ibihumbi 2015 gato mwari mwemerewe kudandariza hajya mukahadandariza baba barengana n'imiduga bagahagarara bakabashorera wowe umaze igihe kingana gute uhangana na polisi kugira ngo ushobore kudandaza
jewe kuva ijya soko nibona kuva ijya soko isha jewe nari nakorera hajya nyine urabona hamwe rero isoko hajanye birukanye muri Logrenye urabona ko twebwe keshi kwera twari bantu batoba bato niko ntitwara ukikiganza haroshya bimbere twebwe nyene tuguma tugwana hajya n'abapolisi twebwe ntisigeze turonka ibibanza icabiro nka bajya nyene bimbere twebwe batoba bato ntitwaronse tuguma nyene twiruka mu ibarabara Logrenye yuguruye kujya tuguma twiruka kugera naho ubonye nyene kugene byagenze kujya baragenda kuri kotebu jewe mbere kubera kuruha ndagenda kuri kotebu nabyo nyene ndahamara ikintu cy'amezi ane mbona kumenga wapi biranse nongera kandi gusubira muri byo nyene mvuga ati nta kundi reka ngende nimba badoda barafunga barekura imana yonyene niyitondokora ndashobora kandi gusubira muri bire namaze kuba nabi n'abana bagomba kwicwa n'inzara ndasirasira muri bire nari nagiye kuri kotebu biranka basi cyangwa mbaranyere ubwo buzima bw'uko baranse ibintu bibiri baranse ikijombo bakajya babuze ntakundi abonyene baradozima ndimi
urakoze cyane Genevieve ntihabose ntuve ku murongo turagumana mu kiganiro Genevieve turi kumwe na Madame Goretti wewe ari mu ishyirahamwe dushyire hamwe rijeje guteza imbere agateka k'abapfasoni n'abigeme Goretti murumvise ubuzima Genevieve abayemwo haraheze iminsi nuko nibuka neza ryari umukuru n'amashinga amateka avuze ati urudandazwa icyo bita commerce ambulant ntiyemewe mu Burundi igice Genevieve arimo bagishira mu gice cy'urudandazwa rutemewe n'amategeko mu gihugu cy'u Burundi murahuriza hamwe na leta ko urudandazwa rukogwa nabo bapfasoni rutemewe n'amategeko rubwirizwa kuja muri ico gisata cy'urudandazwa rutemewe n'amategeko ga Goretti
ari uko ubwambereho ngo urudandazwa rukogwa n'abakenyezi benshi abafise uburyo buke cyane baba mu makasi yo hirya cyane hariya uraruko bisagara bakagira ingendo ndende bakaranga utwo tuntu hamba bakagerageza kurondera ahantu bashobora kuronka ababagurira aho rabo ni mu gisagara ni ukuri ubabonye birababaje cyane kuko ubwa mbere badandaza utuntu duke tw'uburyo buke hanyuma bakamara uwo munsi wose n'abana ku mugongo batembera hirya no hino rimwe na rimwe bagenda binyegeza nyene kuko urumva ibyo bakora ntibyemewe ni ukuvuga n'ubuzima bubabaje cyane urumva urudandazwa rwemewe icyo ni cyo kintu cya mbere ndagasiguye urumva rero naho ushaka kugira igikorwa cyo kugira ngo ubegeranye ubaganirize umbure urabe ingene bokwicara hamwe bakorera uruhande rumwe ntibishoboka ntibirashoboka kuko wese avuga ati reka manze ndonkutu reka ngire gutya reka ngire gutya ni ukuri no kubakurikirana ntibyoroshe kandi rero navuga yuko mbere benshi usanga ari n'abavuye ruguru bakamanuka bakiri bato hama bagaca bakurira muri ubwo buzima ni ikibazo kiyaguye hajya tubona gusa abikoreye tujya tuntu umugabo ni ikibazo kinininya cyane mu bijyanye no mu mibano mu bijyanye n'ubutunzi uburyo nyine leta yari ikwiye kukirara ikagifata mu ntoki hanyuma imvura ikaraba umuti utunganije neza bashobora guhereza abantu nk'abo
mbega Madame Gore iyo bavuga ngo umuce w'abo bantu badandaza bari mu mabarabara uja mu mice y'abadandaza urudandaza rutemewe n'amategeko hariho ibwirizwa rihari rikavuga ngo ibujumbura mu Burundi Gitega Ngozi kirazira kudandaza itegeko riba rirenzwe ko niryahe hanyuma ababikora baraze mu mategeko
oya nibaza yuko itegeko rijyanye n'ubudandaza ntibaza ko ntazi kuko urumva abadandaza abantu baba bazi abantu baba banditse hariho ishyirahamwe ribakira bakavuga icyo bazokorera urumva abo mu ibarabara n'ukuri ntahariho ntanarahamwe byanditse bakora ibintu nyine bitazwi bidaciye mu mategeko ko abadandaza bose barafise n'igitabo cyerekana ko ari abadandaza niko bimeze biratunganije ahubwo uwo vuga uti none abadashoboye kugira urwo rudandaza
ikibanza cyabo nabo ni kihe ngo singirwa gute n'ibikorwa byabo utunganirizwa gute bo kwigishwa gute bo niho navuze ko ari ikibazo cyanditse cyane rino urudasa twaza nimero itunganijwe n'amategeko agenga icyo cyo ni kugifashe
hanyuma
kandi ubirabye sa
yego tsinda birabye
ubirabye ni kibazo gikuru cyafata inkuru ya cyane ni kuri ndabona yuko nta igisagara cy'ibujumbura abakibyoje bakwiye kwicara bakabahamagara kuko urumva bahaye ibibanza muri kotebu n'inda basangayo ko bafite ka gatahe gasoma aho bagurirwa nawo mu gisagara urumva hariho bakaganira bagasora umuti kugira bakore batekanye ikibanza cyemewe ahubwo twamenye ko aricyo gikorwa cyokwirirwa byashoboka mu gisagara cya Bujumbura bo bansibiye bakababwira ati ikibanza mwebwe cy'iwanjye ngiki nimurenge ngaha mugabo ni ukuri mu gisagara bishoboka akaba ari bashira sinzi nyine bazitunganya kuko niho badandaza neza ikiri ni uko bajya mu mabarabara yose
hariho twagerageje kuri uwo mu ruhande rwa leta kandi abo muri leta nimba mutwumva n'ukuri twoshima ko dusangira ikiyago kugira ngo twumve ico mugona twumve ico mwibaza kuri kino kibazo twumve inigambi hari mufitiye abapfasoni hariho ibiganiro bitandukanye mu amuzi biba biriko birabaga Madame Gorette ku ruhande rwabo bapfasoni katubwa bapfasoni no musitiri mu bapfasoni bakuru rudandaza rutandukanye mu mabarabara atandukanye ya Bujumbura n'inzego zitandukanye z'i Bujumbura
eka nta biganiro nibaza biriho muri uyu mwanya mugabo ndazi yuko nkushikiranganje bireba abateka akazi na muntu burafise ntibahura abana bo mu ibarabara nibaza ko
Ego Genevieve turacari kumwe ku murongo wa telefone Genevieve
ni Jean Claude
hinge gato Jean Claude banze turekiga ugume ku murongo gato Genevieve turi kumwe ugume ku murongo Genevieve ntugende reka twakire Jean Claude ku murongo wa telefone ni umukunzi w'ijuru rya Amerika se tubazabaza Jean Claude uherereye he
yango kimwe mu rusaka muri Zambia
rusaka Zambia haravugwa maki
ukuri haramahoro kimeze neza kavura karago karika bije kireje katagwa kimeze neza nta kibazo
haravugwa urudandazwa nkugo ruvuga ibujumbura muri Zambia ga Jean Claude
ego dana dubara rukora vrema rukora gose rukora neza vrema kuma barabara nka yose yaba hagati mu gisagara yaba ari nyuma y'igisagara bezisanga aho mbona zitwa ibintu bidanaga bitangaje kuma barabara
hanyuma abarukora bigenda gute bafatwa gute
abarukora ni kuri bafata neza barukora neza baranda mu gitondo mugoroba amasaha yose none ukeneye nimba ukeneye itomate ukeneye iki byose biroka ku mwanya ku mwanya angorane n'imwe bitera
nuko rero akabazo kawe twagutumiye Madame Genevieve ntiha bose wabonye kuri Facebook ifoto yiwe tugutumirira kandi na Madame Goretti ari muri mwishyirahamwe dushire hamwe akabazo kawe ucutumbereza n'ukabaze muri aba bafasoni babiri turi kumwe
akabazo kanje n'ukabaza ngira nka bose ko ari babiri igiki baba bariko barakora kugira ngo abo bantu bakora urudandazwa rwo mu ibarabara bakingirwe nk'abandi nk'uko biri mu bindi bihugu bya Afurika cyangwa mu tuzi ko ariko bimeze ariko ko ndabibona ngaha abantu badandaza mu ibarabara mbere ni nabo be kandi barubahirizwa neza kuko burya umuntu ajya mu ibarabara kudandariza ku mubare w'ibarabara ko niyo mutaba afite n'abafite umutaba kuza gukota amazi kugira ngo adandarije muri ayo mazu cyangwa adandarije mu rugo murema wa butike yandi kubera umutaye muto ubwira agaburire abana agaburire umuryango aronke bamwe n'amahera yo kwishyura yo kurinda abana ku ishuri ni nabyo bibafasha kuko ugira ngo abo bantu baronge ubwigenge bwo kudandaza mibara nk'uko bikorwa ahandi
urakoze Jean
ukora kugira ngo ikibazo icyo wande n'icyo
urakoze Jean Claude ngaho muri Lusaka Zambia ndahera kuri Madame Genevieve umvise akabazo ka Jean Claude avuze ngo mwokora iki ariko wese ndakubaze ngo mwokora iki ahubwo muramaze kuvugana n'abajeje intwaro mukabatura ikibazo mufise nimba mwarakibatuye babishe gute cagihe mwahura na Mustanteri umaze gukubitwa yakubwiye gute hari kwakugwa iki kugira ngo iki kibazo cyanyu gikogwe harice abajeje intwaro barababwiraga Geneve
twaraganiriye mwabona nyine twaciye turi kumwe hajya turaganira ndababwira byose ingorane zanjye zose ndababwira n'ingorane duhora tubwira hajya twese yavuze ko icyo kibazo bagiye kugikurikirana bagiye kucicarira bagomba kuraba ahantu badodushira kubera ntituramenyerera hari aho badodushira kuko batubwiye ntibakeneye abantu mu ibarabara ntibakeneye abadandaza bayerereza utuntu mu ibarabara yatubwiye yuko rero ko icyo kibazo bagiye kucicarira natwe ubutu natwe turarindire nk'uko namwe muririmbiriye
ariko uratahura ko uri mu murwi w'abatemewe n'amategeko ga Genevieve Uburundi buvuga ko batemewe n'amategeko sinzi ngahanye no muri Amerika ari abatembereza ibintu rimwe na rimwe wowe uratahura ko uri muri uwo murwi w'abatemewe n'amategeko mu Burundi ko rurudandazwa bavuga ko rutemewe n'amategeko
none ko yavuze ngo ntiyemewe n'amategeko twebwe njyewe hajya niho nakuriye niho nakoreye ibyanjye byose ibinya byo kuvuga ngo ntibyemewe n'amategeko twebwe uko rugiye niko turukurikiza none iyo byanse twebwe natwe tuvuga ati none nimba byanse bidakunda kuri ababona ko ikibazo cyacu cyabananiye ko bagishyira mu ngiro tudandaza twita tuvuga ati Imana iduhaye turakora Imana intube badufashe nta kundi none tugire gute kuko tubwira abantu twama tubabwira ati nimutuvugire murabo kungene mwobigira murabo kungene mwotugarukira kuko twe turagowe nta mitahe minini dufise nta mitahe minini yo kujya gupanga dufise mu masoko kubera ubunya amasoko yaruzuye tugaca tuwemera kwita kubera turabe ko abana borara bariye
gugume ku murongo ntugende Genevieve hama Madame Goretti ndacyayisaba murumvise akabazo ka Jean Claude wo muri Lusaka Zambia ahanini nibaza ko yaragatumbereje kuri we kubera we Genevieve kiko kirakogwa n'icokorwa sinibaza ko ari byinshi abizi ko hoko gwiki kugira ngo kino kibazo gikemuke ni giki muri ko murakora amashira hamwe atandukanye haranira gateka ka bapfaso ni nabigeme ga Madame Goretti
mu mwanya yetu nari navuze yuko ari ikibazo kiyaguye kubera ko ubwa mbere icyo dukora icya mbere ni kurangira n'abakenyezi bashobora ahanini gukora ibikorwa byo kwiteza imbere kubafasha mbere bimwe na bimwe ni kuronka umutahe ubwo mbere tugira n'imana hariho n'ibanki iherutse kugura y'abakenyezi impande y'izindi banki ntonto zimwe zitwa microfinance bari isanzwe igihari cy'abakenyezi bumva nubwa yuko ku rwego rumwe hariho uburyo buri kuburaboneka mugabo rero abakenyezi muri azi ko nibo bakize nibo benshi muri bo bakize ibyo rero bigatuma bataronka umushahara ku kwezi nk'uko uko abandi bashobora kugenda kwisabira akazi mu banki hama bagatanga kino kwita
ingwati
bisabwa bagashobora kuba bafite ingwati none abandi nabo batari muri iyo migwi ikibazo nyamukuru ni mbega bo bisa bigenda gute kubera ko mu gutangurira hasi bo bakeneye mbere make bashobora gufungura ku munsi ku munsi kandi kenshi usanga abasomezi nyine mbere bafite n'utwana twinshi bafite umuryango nyine ukiri muto ukeneye ibintu byinshi nicyo gituma ari ikibazo kenshi amashyirahamwe ngo twokora gutyo gusa ahubwo harimo ibintu bibiri nyamukuru icya mbere mbega nyine leta iri kwitunganya gute kugira ngo abantu bose bashobore kuronka amahirwe yo kugira ngo bashobore kuronka uburyo bwo kwiteza imbere icyo ni cyo nyamukuru mbega kugira ngo bamenye ababikeneye gusumba n'abandi bogira iki kuko hariho nk'umugambi nzi witwa mera nk'abandi numvise ko izo igihugu cyose baragenda bakarondera abantu bakinye gusumba abandi hanyuma bakabafasha mbega none nk'uwo mugambi ushobora gukorera gute cyane cyane nk'umuri w'abakinyi tubona badandariza mu ibarabara urumva nk'iyo nigikorwa nininya cya leta mugabo amashyirahamwe natwe masoko mato twebwe icyo dukora turabegeranya tukabigisha mugabo ntidushobora kubaha icyo bakeneye byose kuko bakeneye byinshi byose byose nicyo gituma nanjye vraiment noshima yuko ni kuri icyo kibazo cyafatwa mu ntoki kuko barakeneye gukingirwa barakeneye gufungura barakeneye kudandaza mu mahoro mbega none bubaha ikibanza hehe basi bashobora guhuriramo kuko benshi badandaza ibyamwa badandaza imboga mbega hari ahantu tworonka babaha basi ikibanza kimwe bakareka gutuma biruka bakadandaza umuntu akamenya ingene aho abasanga n'ingene abakurikirana
none gamajaboreko
ibyo biganiro bibaye ibyo biganiro byaba ari byiza cyane kandi turabishyigikira ijana ku ijana
mbega gore icyahindutse imbere kuko imbere byara baradandaza mu Bujumbura ndahazi narahasumira na jewe ahatandukanye aho za Venue de la Mission ahatandukanye hose wasanga ibyamu ukasanga iki icyahindutse icyagiye kubihindura cyabaye icyahe ubwa mbere leta ntiyari izi ko binyuranije n'amategeko yagiye kubimenya mu nyuma ni igiki coba caratumye bihinduka bigahinduka novuga ngo ba nuko mpavasanga mvuze bigahinduka abo vyega batarinze kujanwa muri ivyo biganiro
ni yatako ahije isoki yiriye hari ibintu byinshi byahindutse mu buzima bw'abaganda gacane cyane abakinyizi n'ubundi hari abari basanzwe badandaza mu isoko isahe hariho rero abasabaza inyuma y'isoko hirya no hino bakaguma uruhande rumwe icyo gihe baraguma uruhande rumwe mugabo akaza impande y'ahantu h'isoko cyane imbere y'amabutike ahantu haboneka mugabo baguma bagendagenda baragendagenda hirya no hino nk'aho hari ibibanza bidandarizwamo icyahindutse ni uko nyine ubona ko ari benshi mu ibaraba
turafite na Elvis na nshimira imana kuri ndi murongo wa telefone Elvis wewe turumva atakihari Genevieve iyo umudandaza adandaza harimo bimwe asabwa hakabamo gutanga amatagisi n'amakori ibyo mwebwe mudandariza hajya mu mabarabara atandukanye murabyubahiriza murabikora
oya soga na tike turi ha kane soga twara babiye tuni batureke duri he tike turi he iri kerewe n'amategeko yose baranze turababwira ati reka bashyire nudemeri ibyo ziraga kuturihisha amatike kugira tujye turariha amatike kora uramana ko turi benshi hajya tujye turariha amatike bwa mbere baritwaza ngo dufise umwanda dufise iki turavuga ati ko dufise umwanda reka bashyize ibyo turakubura ubu twari dusigaye dukubura tugakuba umugoroba tukagenda tukarabiya tuyitesha mugabo twari ababyeyi baduha itike byaranze baranze kutwemerera n'ikintu na kimwe alo
yego turakumva madame Gorete yarahejeje kubivuga mu kanya ati baragize imana hariho ama banki atandukanye banki y'abakenyezi iheruka kuza hariho n'abahamagarira kuja mu makoperative atandukanye harimo ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura ayo mabanki yoyo iyo muyituye bigenda gute kugira ngo twumve ko iyo mitahe muyironswa murabitura ngo muduhe umutahe mushoye kuronga ico mufatira ko mukuja kuri kote bucanke mukuja handi hemewe n'amategeko ayo mabanki murayitura ayo makoperative habuze iki kugira ngo muyajemo
amabanki ayo makoperative kuyinjiramo turafite twoshobora kuyinjiramo mugabo na mitaye dufite kandi aho dukorera ntaho dufite dukorera ngo hapfa tujya gutora amahera y'abandi ngo tujye kuyadandaza kandi buri umwanya baguma bayora baguma batwara kandi urabona kenshi niyo badutwaye hariya turi ha 20 mu kugira ubyeyi none ayo mahera twahava tujya gutora hava tuzanira ingorane kuri kotebo naho urabona ko huzuye tubabwiye ngo tujyeyo batubwira ngo ngo amahera y'imbuga ngo dutange 100,000 ariyo naho batanga 50,000 none wumva twacya tujyahe icyo gituma twemeye kuguma mu ibarabara imana yonyine yikorere
Goreti, ego, goreti negura kino kiganiro, hari ni kiganiro cari kigoye gutegura kuko urumva bamwe bavuga ibandi ugasanga hariho nibibazo bimwe bimwe umuntu adahuta abona vyihuse. Hariho nabazanye ikibazo cerekeye iyo mitahe barinda kusanga mu bank bazana n'ikindi kintu kivuga bati wakigarutse ko ati hari hafasoni badahembwa bataronka aho bafatira mugabara nagaruka bakavuga ati nabo bafise aho bafatira usanga nivyo barinda gutanga yabitongo yabiki byanditse ku bagabo babo banki wagenda kuyitura ugasanga ni kibazo ivyo bibazo bitandukanye ama banki yoyo hari ico mwoba mu mubizi ko kugira ngo boroherezwe abafasoni bato bato badafise ico bashingira ko mu gusaba ingurane zitandukanye
I need to say, ukubwo henshi nibyo bahera ko kandi uwo mugambi uko witwa nawe nuzi cyose twararabonye yuko ufasha cyane abakenyezi n'uburyo buke gutangura kugira mikoro urumva bari hamwe bameze nk'abangana bose bafite intumbero imwe yo kwiteza imbere bararonka ikibanza n'umwanya ukwiye kuganira n'ibindi byose byane bitunganya mu rugo nyine batunganya umwanya ingene ba ayo mafaranga nyine nayo nyine batangira kuyakoresha ukadusanga abantu n'ukuri barakuze kuvuga gukura muri ubwo buryo nta muntu asubira kubura umunyo nta muntu asubira kubura iki umusaho umuduga uduga hamaga cyaje rero n'icyo cyinjira kujya muri banki muri microfinance hanyuma akagenda nk'umugi benshi barabahamaze nimanini kuko bagiye barabakurikirana buke ibyo ni ibyo nzi ko bibaho kandi hariho n'abafasha bashobora gutanga kimwe bita wari wambwiye kare ko cyitwa nk'iki ingwati ingwati bityo bakaba bazi ko ari ingwati nk'umuntu afasha yashyizeyo akaguma babaha aba rero bo ngaha badandariza ngaha mu ibarabara ni ukuri bakwiye kujyamo mu gashyira hamwe kandi azi ko barayafise
reka turacatubaza
mu gushyira hamwe mugabo bakeneye umuntu nabo nyine bakubahuka bakabona yuko iyo ntambwe boyigira ni kwimenyekanisha kuri ayo mabanki afasha abantu bato bato
turacatubaza Genevieve
mukacu ikindi nacyo bonyine bariyemerera bati natwe dushaka gukorera mu mucyo dushaka ko ibikorwa byacu byotera imbere turashaka gutanga taxi nimba hari taxi tukayitanga mugabo twakoze neza tudakebaguzwa tutita mu mamodoka ibintu byacu bidasandara ukumva yuko ibyo bariko barakora bikingiwe bashaka rero gutanga amakuru urumva niyo n'intambwe yindi y'iterambere urumva rero byose birashoboka mugabo ikintu cya mbere ni uko habanza kuba icyo kiyago nyine bakumva ko nabo mu batsindirwa ari aba mbere ibintu byabo nabyo nyine bikeneye gutsindirwa kugira ngo agasaho waronse neza kigahera uri kuriruka
hariho utubazo duke duke mwagarutse ko mu byo muri ko muravuga turaca tutubaza Genevieve mukanya ariko reka tubanze twakire Olivier ku yundi murongo wa telefone Olivier ikaze ku juri America
murakoze kumpa umurongo
uherehe ga Olivier
yego ndi ngamugira cyabujumbura
Bujumbura haravugwa make
Bujumbura ni sawa cy'umutekano kabitana ngorane.
Ego hari abatumire babiri wa mbere ni Madame Genevieve wabonye kuri ku ifoto iri kuri Facebook. Wa kabiri nawe ni Madame Goretti we ari muri dushire hamwe akabazo kawe n'ugatumbereje ko.
Akabazo kanje kajanye no mvuga no gushaka guterera gatoyi. Tubirabye mbere na meme da te de Europe no mwe gukite imbere n'o za buraya. Umuntu wese nta muntu noze ni commerce ambira nkana hamutanga yemerewe. Ati kubera iki? Kubera leta nawe nyene yatutse ibintu biri kirahomba. Kubera iyo umuntu adafite ubanda ngo basi ngo atange ikore muri leta abari karahomba. Bisigura ko nabi cyane ibintu by'ibifungurwa. Abajya abantu badandaza je nkorera ngaha nyene impande yabo muri zira. Barafisa ari abidandaza basi ibibanza. Nabajya abidandaza badafite ibibanza. Urumva no kuvuga bo bajya abidandaza basi ibibanza. Basa mara batanga muri leta. Keza kwa muri meri, keza kwa muri obe. Ukubuka uwo muntu akakora commerce ambila. Ata mahera afite atanga atakori wa mutoza. Buja bari kaniga umwe w'ikibanza. Nabyo mukuru w'igihugu nyakuba nyine cyo bari mukuru w'igihugu yavuze ati nimushiga ama cooperative. Cyo mbona mbaje abantu hajyana bakorera. Bofata basi bakajya muri cooperative mbere bagacha bacha ona no ni soka nshaje. Para alguns dos mas tive lanza bagatiri lanza moça camada lanza aqui o camada lanza aqui o alguns coletes do bagati já não o vira mas ter data de moa do da meia si cooperativa de nem já o bando vai dando já moles vir curi cone a tu vai com a era aí o coelho vai aí
Olivier Genevieve yatubwiye ati twaragerageje batubwiye ngo amasoko yaruzuye turasaba ko dutanga amatagisi bakatwima nkingenda muguhe akwishura ariko Florentine Nkundire muri Canada turaguse ku murongo wa telefone ntugende cha tukwakira inyuma ya Olivier Genevieve urahari Genevieve Umvise Olivier nawe nyene ngo akorera mu micungararo ariko ariko aravuga ati ivyo wavuze ni nkaho atemeranya navyo ko hariho ahuzuye nuko mudatanga amatagisi sinzi ko ari trufise umwishuri Olivier ahejeje kuvuga yuko nawe nyene akorera mu micungararo yaho atari ko mwebwe mukora urudandaza rutemewe n'amategeko kandi mwari mutegereje kugenda ku masoko atandukanye ahemewe nko kuri za Kotebu wo wavuze ko huzuye ariko we asa nkaho umenga ntimwemeranya cyane
sebe kuri Kote yagomba nikora tutumvikana ku murongo gembo rumenga bya paranga ni ngako kuri telefoni wanjye
je ndakumva Olivier urumva Genevieve numva Olivier ariko cyumvikana ije ari byo byose Olivier ariko aravuga yuko mwari mukwiye kuja amasoko mbwa wacishuye uravuga ko huzuye atayibanza mwaronse reka twakire Florentine muri Canada
sinzi ko mu nita kanya gatoyi
ego unyarutse ariko
ego ndego kiro zina no goma ko kwaba yaruzuye yewe tutabuga ibintu tuvuga ko byera kandi byirabura mu bisanzwe turaze nk'isoko ya Jabe hafi imbere ya duherereye ndoko ya tabana utubugana hali wanda piki kandi na nuse nina na utwara na musaneri wako mene nga haa mukata ya rao kia muze mda watikia mmasoko muda andari kia mmasoko wanda vila hali mkaba liko pari kontre vobo mbapu zekwa hali kia watu umbi ikani hako niyo kia utila kupata jesiju saya kutafuka nguharu zui ni wakore wakore ina mbumbize zomu saneri wa mukata li karawabu gira hali mbapu zesu bidoke ndani
urakoze Olivier ugiru musi mniza Ego. Genevieve kweli kimutaja kudandariza mwijabi naho haruzuye.
Oya, hakandi cyashaka kujya kugenda mu kudandariza mu ahandi. Kora hajanye naho tuadandarije tubishyitwa cyara kwacu suke yiturara duheze. Kugira ngo ibadutwara abapolisi kuraro iracyo yabana. Mugabo ahandi naho cisanga bidanaje iminsi cyati iminsi ine kandi uziko dutunze umuryango duba mu madi yo gupanga twose duhabwa tuyakuranye
urakoze
weho nyine nababwiye ubuzima bwe wandi kumwe n'umugabo wanjye amerewe no haba ndayakuranye
Trust Florentine nawe turi kumwe ku ndi murongo wa telefone guma ku murongo Genevieve Florentine uratwumva
ndabumva neza ngewe ndi umunyarwanda kazi wavukeza irebirere goma basiya ntabwo bishoboka ko abantu bamwe aribo bariha imisoro yo kubaka igihugu cyaba igihugu cy'u Burundi cyangwa igihugu cy'u Rwanda no kuvuga ngo buri wese niba akurikije aragombe reka njye mbaramo n'akarundi gakenzi aragombe atange imisoro y'igihugu urumva niyo watanga amafaranga y'i Burundi 10% lakini nta kuntu wowe ushobora gucuruza ku ruhande ukagenda ukunguka wenda kurusha nayo umuntu ufite iduka aho adandaza mu Kirundi ni ukudandaza aho ariho iri misoro hanyuma wowe ugatahukana inyungu nyinshi wa wundi akaba ari uri misoro wenyine ikindi nabonye kuri iriya foto bigaragara ko bishobora kuba ari nk'umukino theatre theatre ntabwo navuga ngo ndadandaza ku muhanda ubwo rero ngo ufite uburenganzira bwo kutarira imisoro
Florentine unkundire hariho amajambo ntemera muri kino kiganiro kuvuga ko ari theatre yatubwiye uko yabibayemo Musantiri wa mukazi yavuze uko yabibonye kuvuga ko ari theatre yakinywe ndumva ntabasha kubandanya ndaguha ijambo yo kugira ama accusation icyo twita accusation gratuite
na accusation shiramo ntabwo ndi umuntu mubi
yavuze
n'abanyarwanda ni wene wacu
turi kumwe na madame Genevieve yaduhaye ubuhamya bwiwe bw'ivyo yabayemwo ubwiwe bwite kuza kuvuga ko ari umukino yakize yakinye ntitu yibasha
oya arakini ikibazo kirimo itangombwa message nyayo nshaka gutanga nuko hagomba kuba order abari abapolisi nabonye kuri iriya foto ntabwo nabonye bahohotera umuntu ni ukuvuga ngo barubahiriza amategeko ya leta y'u Burundi
ariko we yavuze ko bamuhohoteye abifitiye n'ubuhamya baramwakiriye abatandukanye harimo n'abategetsi bo mu Burundi urakoze Florentine muri Canada urakoze muri Canada ugira umunsi urakoze Florentine ugira umunsi mwiza sinifuza ko twoja mu mpari zitandukanye Genevieve avuga ivyamushikiye abivuga nk'uwabibayemwo kumuvuguruza mu byo yabayemwo wenyene yemereye abatari bahagije kata reka dutange ivyiyumviro hama tubandanye ikiganiro Genevieve hanyuma rero kutubazo dutandukanye twa Madame Goretti abajije ati kuja mu makoperative nayo mukaja mugakorera hamwe mukaja hamwe nk'abapfasoni mwamara kuja hamwe mukavuga tuti twebwe turishize hamwe reka turondere udufasha ho habuze iki kugira ngo mubanze muje hamwe hama murondere ubwo bufasha ga Genevieve nariko ndabaza nti Madame Goretti yari yabajije igituma mutoja hamwe mu mashira hamwe mukabanza mukaja hamwe ubwanyu hama ingene mufashwa mukabirondera muri hamwe ataragasakisake
yana kibazo je banange narondera uwo mfasha nyene kugira turondere nyene turabuka nyene tukorera abana nange nabarondera sinamenya niyo ndabaronderera ahubwo ampaye nomero yiwe tabyobona na mase mu yandi nibyo byari byiza
Goret abo bapfasoni barazi abo bitura ahatandukanye mu mashira hamwe barazi ngene bagira imigambi hari amahimiriza atandukanye mu bagirira nk'amashira hamwe bitaho kugira ngo bamenye ati ugize ikibazo tumbera ufise umugambi jahariye ivyo murabikoraga gore
rego cyane ndafise umugambi nyina bwo kurunde abo badandariza aho mu barabara urumva barahinduka kubera iri kubiradandaza hinduka kubera ingorane z'umwe wese ugira ngo abo muhuyinzwe niba muzohura mu yindi kenshi usanga ari abantu badafadika ariko rero hariho amashyirahamwe menshi ni ukuri abikora kuko niyo bafite ibibazo barahashika bakabitura ahubwo bavuga bati reka dutangure twebwe tuje hamwe tugira iryo shyirahamwe tugira iyo koperative y'abakenyezi atandaza ibyamwa n'imboga ubu cyitwa ko arabo mu ibarabara kuko bageza no kuganira nabo n'abageze intwaro mu gisagara baba ari hamwe nibyo twiza bashyikirije ibibazo neza mbere yanarondeye n'abaserukira rero biragasa n'ibyo biba bitunganye ayo handi umwe wese agenda agiye yiserukira undi agira iki byose abigorana ni korosha rero icyo gikorwa kugira ngo batangure baganira ari abantu bari hamwe basi ntumbere imwe kuko ntibasi ntumbere bikuza kugorana mu gisagara mugabo bashaka kwiyungunganya akoreshe uburyo buke basise kugira ngo bashobore kuronka ingene babaho ubu rero nibareka bace baronka umuntu abakira ababwira ati ibintu bimeze gutya nabi hama nababwira ati ibinini natwe tubona bimera gutya kugira tumererwe neza kuko natwe twakeneye kwiteza imbere mudufashe hari ikiganiro nyacyo hama ishyirwa mu ngiro ry'ibyo bazaba bashyize ko ibyo bikora nk'umugwi n'ishyirahamwe cyangwa n'agakoperative numva umenga abo baba bagiye neza yego
arabagize ati
amashyirahamwe afasha ni ukuri arahari aho nta kibazo gihari
yego Genevieve arabagize arasabye akanimero kanyu ariko murangire nkumbure ahari ibiro byanyu ari nk'amwe mu bamufise igisata cyitaho abapfasoni nkawe kugira ngo azobatumbere mu gihe cyo mumufashije
barashaka hagi imbere ya INSS atosha abona handitse ishyirahamwe dushyire hamwe
Ego Genevieve wumvise ahuzo kwitura dushire hamwe Genevieve
ndabumva
wumvise ahuzo aharishire hamwe dushire hamwe ushobora kuja kugira ngo ubature ibyo bibazo byawe
Ego,
reka twakire Serge nawe gasongo kwindi murongo wa telefone Serge ikaze ku juri ya Amerika.
Ego murakoze.
Umerere he ga Serge?
Ndabumva neza.
Uhe utwakuyuri he?
Ni muri Kenya.
Muri Kenya havugwa make.
Muri Kenya havugwa mahoro n'akavura kabonetse. Bituma njyana ibirere bitari kugenda neza.
Ivy'urudandazwa rwo mu ibarabara ngaho muri Kenya ndazi ko hoho bigwiriye abarukora bafatwa gute mu mabarabara atandukanye
kubyo tubona ngaho muri Kenya kabisa urudandazwa rwagwiriye kandi mu ntara nka zose abacuruza ndabona abidegenje kabisa baracuruza kiriya kintu ndetse icyo umuntu ashaka cyose aragikora gusa ntabwira ngo de naho nyine uhuye n'umupolisi nyine muravugana bivanye gusa n'ibyo ufite mugabo nta muntu kabisa bafata nari kintu hadandaje cyangwa umuntu gusa yoba ari kugomba gukora nabi gusa
hanyuma rero akabazo kawe haba kuri Genevieve canke kuri Gorete
bo nawe ntange ikiganiro ndagitangiriye hagati gusa nari nasomye ikintu kandi magnifique numvise n'amakuru mutanga ndumva ko mu Burundi abakuru b'idandaza bwo mu ibarabara batorohewe ama rero navuga nti none boba barenga amategeko baba barenga imbibi zemejwe cyane hari ahantu igipolisi kiba cyarashyize ibaryo ariko kitarekuye ko bahadandariza nicyo nagomba kubanza kumenya
ntabo muri leta turi kumwe ariko sinzi ko madamu Goreta ashobora kudufasha kwishyura ku kabazo gore hariho hari aho byemewe niho aho bitemewe ni kuko umuntu ava yibaza ati ayo mabarabara nk'umuntu ariko aradandaza hagati mu irohero za butu kuri Bututsi undi akemera kudandariza mu Kabondo undi akaja mu Ijabe azaratembereza amavuka n'ibiki abo bo biremewe ni hehe tuvuga ko urudandaza rwemeye ni hehe tuvuga ko urudandaza rutemeye
ashikaje je cyane nira kwishura
kwese
kuko cyose twibwi uko twamenyereye dusanga amasoko yego mugabo urabona abantu baratembera usanga mu makarisi yose ariko baragurishira to impuzu utuntu ifi ibiki utuntu n'ukundi urumva ko ni kuri hari hageze yuko abantu nyine bamenye ko ibyemewe ngaha kandi ko iriya bikenewe ngaho nabyo nzi n'ukuri badakomeye iryo tegeko ndarikomye
Ego. Ntacho tuzogerageza tondere turi sigura twabuze uruhande rwa leta iyo tuza kurubona hari bazo bitandukanye twari kubaza harimo nk'ico ni hehe umuntu ategeza kujana masoko gusa barya basanga abandi mu mihana itandukanye babashiriye two bagura nabo bari mu gisata cy'abatemewe canke baremewe ariko leta niya dukundira tuzongera tubatumire hama twishuye kuri ije bibazo bitandukanye tuko dusanga abasozera kino kiganiro cuno munsi mumvise cyari gishimikiye ahanini ku rudandaza rutoroshe kwa fasoni bafite imitahe mito mito mu gihugu cyo Burundi imbere yo gusezerana goreti akajambo kanyu kanyuma igikwiye gukogwa ku mpande zose baba badandaza baba mashira hamwe baba leta eka ndetse n'abajeje gucungera umutekano mu bisagara bitandukanye bigize u Burundi
ego then no bugari uko twese twabona ko abo bantu bakwiye kubahiriza ibikorwa bari kubarakora mbere twese tugahamagarirwa umwe wese muco ashoboye mutajejwe kubikora by'ukuri kugira ngo nabo nyine baronke amahirwe bikubaho kuko bagwanira kubaho nta kindi bose bashaka kubaho neza kuhande kwa mashira hamwe ndabonye ko turashobora gusubira kubyuka tukongera tukabashyigikira mu byo dushoboye ni kuvuga kubavugira kubafasha kujya hamwe kubereka aho bashobora kuronka akarusho no kubakurikirana ku buryo tubona ko ari abantu ko nabo nyine bafise iteka kuko birakenewe cyane icyo twosaba kindi ni uko ni kuri ko bose bahita bagasingizwa ego
hamakuru
birashobora kandi birashoboka n'abantu nk'abandi ego hanyuma abo ku ruhande rwabo icyo nibaza yuko ari kwicara hamwe bagasubira bakitunganya nabo bindi ego kuko nibasinyeye ko bumvirizwa nibicare rero hanyuma bashyire hamwe ibyiyumviye hanyuma batodore kubajeje intwaro mu gisagara baba bazi hama nabo babishyure twoshima cyane yuko ni ukuri ako kambo n'intwaro yoshika aho bari akababwira bukeje ati turabasubiriye mu kiganiro ngaha ari tuvugane sagara kiheko kimere neza hanyuma n'abakenyezi nabo nyine batunganire
ego hanyuma madame Genevieve ntihabose nawe ku ruhande rwawe ho kugwa iki hakwiye gukogwa iki haba kuri mwebwe haba kuri leta icyo usaba ni cyane
cyeke none usaba n'usaba ko duhaba umutekano kwiye kandi bakaturondera naho bo dushira wera urabana ko hajya dukorera tuguma dukora imitima itari mu nda bakaraba abantu bo dushyira abatu tukavuga ku matida turarihitike tukariha leta nk'uko nyine urabona ntawo ukorera mu kibanza utari buri hehe n'ikintu na kimwe tukaraba ku mwene twokora kugira twiteze imbere niyo mitahe muyiduhaye kugira turonke ku mwene tuzoyariha nitubone buri umwanya baguma batwara buri umwanya baguma batwara kuko nitwo cyatoro nk'aho ayo turiho mugaye icyo nosaba nubona ko boduha aho dukorera bakaduha n'umutekano ukwiye hama tukabandanya twiyungunganya mu buzima no mu iterambere
hanyuma bagenzi bawe nawe mukorana urudandaza ukabasaba iki
n'abadandaza dukorana nabo nyene ndazi ibyo ndiko ndavuga nabo nyene ndazi ko bari inyuma yanjye ibyo ndiko ndavuga kuko sindabasiga inyuma kuko turi kumwe tuvugira hamwe sindabasiga kuko turi kumwe
ego nuko rero madame Genevieve ntihabose tugushimiye kuri kano kanya wahaye ijwi rya Amerika tukibutsa ko ari wowe wabonetse ku foto iri ku mbuga ngurukanabumenyi uryamye hasi inyuma yaho wemereje ko polisi yaguhohoteye uri kukorera ubudandaji bwawe mu gisagara cha Bujumbura udandaza utwamwa urakoze madame Genevieve kuri kano kanya uduhaye ejo nitwasubira kurondera uzotwita
yo bitaba mugabe je nzogenda kuraba ko noronka karasiyo kabara sindi ko je nzoboneka sindi no kuri kubera nayo ko ndavuga ati
urakoze cyane Genevieve Ronderuronka mwakoze cyane gose na mwebwe madame Goretti Maria ndacayisaba muri muhuza bikorwa mu ishami dushije hamwe rijeje guteza imbere gateka kabakenyezi nabigeme mu Burundi ejo namwe nitwa bitura muzo twita
ego
wakoze Genevieve Goretti namwe mwakoze
Ego,
abandi dushimiye ni mwebwe mwari ko muratwumviriza mu ingabwe y'ivyuma twari kumwe na Dieu Donné Cubahiro, bena ingenieur bafatikanije kugira ngo amajwi abashikiraho mwari muri mwakenuye, bakenuye, Diane Nahazwe, nijo nabateguriye nongera ndabashikiriza muri sanga y'uno munsi, mubandanye kuranirwa mu banyi no mu vyanyu, naho ubutaha.